ni ijwi y'America. Ijwi y'America yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ifite mwese muteze amatwi. Tongere guha ikazi abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mu cugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'America. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. No guhera isa 12 turabashikiriza umuziki. Ntimutangure rero itangure ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe.
Mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi ry'America. Aho muherereye hose Rosine Munezero nje ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru duhera muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yatunganije amatohoza ko bishobora kuba ari impari ari amabi yakozwe n'inteko zijejwe umutekano mu ntara ya Kasai. Ni mu gihe intambara yiyongeye muri ako karere mu kiringo cy'amezi atandatu arangiye yamara amasanamu ya video yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi mu ndwi iheze. Yatunye amakuru abikurikiranira hafi ayo masanamu asa nayerekana inteko za Leta ya Kongo ziko zirasaba abagabo n'abafasoni atabigwanishwa bitwaje bikaboneka ko bakorana n'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Mu nyuma aho ayo masanamu ya video yerekanye abasirikare ba Leta ya Kongo barasa abantu bakomeretse harimo n'abasana bapfuye. Aya ni masanamu atari make ya video yaraherekanijwe kuri izo mbuga ngurukana bumenyi. Ku munsi wa mbere urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe agati y'akazina muntu rwaratangaje ko rwaronse amakuru avuga ko abasirikare ba Leta ya Kongo bishe abantu bashika ku 150 mu ntara ya Kasai mu kiringo cy'iminsi 8 muri uku kwezi. Mu ntango Leta ya Kongo ikaba yari yamirije ayo masanamu ya video mu kuvuga ko ataraye ukuri. Yamara yarihindukije ku munsi wa gatatu. Itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi wa Leta ya Kongo rivuga ko President Joseph Kabila yategetse ko hakogwa amatohoza ku masanamu ya video yerekanywe uburyo hamwe n'igituma ayo masanamu yagiye habona. Leta ya Amerika itegekanya gutangura igikorwa cyo guha uburenganzira amashyirahamwe ashoboye kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique mu kwezi kwa kane. Ni mu ntumbero yo gushitsa kimwe mu byasezeranywe na President Donald Trump. Ibiro bijejwe gucungera imbibe z'igihugu cya Amerika bimenyesha ko bizotangura kwakira impapuro z'abahiganirwa iryo soko mu ndwi buke itangura, bikazohitamwo abarusha abandi itariki ya 20 z'ukwezi kuza kwa gatatu. President Trump yatangarije mu nama y'abanyepolitike kuri uyu wa gatanu ko uwo mugambi ugeze kure. Yahumurije abari muri iyo nama ko atankeka ubwo ruhome ruzokubakwa. President Trump yatangaje kandi ko ubwo ruhome ruzotwara amafaranga angana n'imiliyaridi 12 z'amadolari. Yamara icegeranyo casohowe n'ibiro bijejwe umutekano kivuga ko ubwo ruhome rushobora gutwara amafaranga angana n'imiliyaridi 21 n'ibice 6 z'amadolari. President Trump yamye ashikiriza umugambi wo kuba ku ruhome rugabura Amerika na Mexique mu ntumbero yo gutorera umuti kibazo cy'abimukira batagira ibyangombwa n'urudandaza rw'ibiyayura mutwe. President Trump yatangaje ko igihugu cya Mexique yatangaje katari gari ku igihugu cya Mexique kizofasha muri uwo mugambi. Yamara abategetsi ba Mexique bariyamirije katari gake nabo ko ataruhara bafise muri uwo mugambi, ivyatumye imigenderanire y'ibyo bihugu uko ari bibiri itosekara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abimukira ritangaza ko igitigiri cy'abimukira bafira mu bihari ya Mediterane hagati y'ibihugu vya Libya n'Ubutaliyano ciyongeye bikomeye mu mezi abiri ya mbere y'uyu mwaka. Iryo shyirahamwe rivuga ko abimukira n'impunzi bashika ku 326 bapfuye muri uyu mwaka igihe bari mu bihari ya Mediterane bavuye mu gihugu cya Libya bagana igihugu cy'Ubutaliyano. Mu mezi abiri ya mbere y'umwaka uheze abimukira bashika ku 97 nibo baguye muri iryo bahari. Mu gihe ibyo biharuro biteye agahinda, umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita abimukira Joel Milman avuga ko ibyo biterekana ukuri k'uburyo ibintu byifashe. Milman abimenyesha ko ibiziga by'abantu benshi bitigera bitogwa mu gihe hari n'igitigiri cy'abandi batamenyekana irengero ryabo. Joel Milman avuga kandi ko abenshi muwapfira mu ibahari Mediterane bava mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. wahoze ari umushikiranganje w'umutekano wa Leta z'Ubumwe za Amerika Leon Panetta Murantunga yatangaje ku rupfu rw'umuvukana na Kim Jong-un rwerekana ko atamutekano abategetsi ba Korea ya ruguru bafise Panetta amenyesha ko bihuye n'ivyo bahora bikeka kubijyanye n'ubutegetsi bw'icyo gihugu kuga Panetta ngo biragaragara ko umuntu wese afite ibyiyumviro bidahwanye n'umurongozi wa Korea ya ruguru ashobora kwicwa Kim Jong-nam yari afite imyaka 45 yitabye imana ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa kabiri aha uburozi n'abagore babiri bamusanze ku kibuga cy'indege cyo muri Malaysia I Kuala Lumpur kuri uyu wa gatanu igipolisi cyo muri Malaysia cyatangaje ko uburozi bwahitanye Kim buri mu bwoko bw'ubujijwe bw'ibigwanisho by'ubumara igihugu cha Korea ya ruguru kitigeze gitera ku igikumu igipolisi cha Malaysia kimenyesha ko cyafasha abagore baregwa ko ari bo bahaye uburozi Kim kandi ko gitekanya gutwara amatohoza ku bandi bantu bashika kuri ndwi baturuka muri Korea ya ruguru harimo n'umukozi wo mu biro by'userukira Korea ya ruguru muri Malaysia Muri Syria habaye igitero kigira kabiri kuri uyu wa gatanu hafi y'igisagara cha Al-Bab inyuma y'umunsi ni inyuma y'umunsi umwe igisirikare cha Turkiya n'abagwanyi basanzwe bakorana batangaje ko bigaruriye uruhande runini rw'ico gisagara igisagara cha Al-Bab gisanzwe ari igisagara umuhari wa leta k'Islam wigaruriye ni kimwe kandi mu bisagara bikomeye wa muhari ufisemwo abagwanyi benshi
Mshimiye mgenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika I Washington DC unaho umwanya wo kiganiro cy'amagara y'abantu kira.
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije waruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro z'ijwi rya Amerika uburuhe kubagendesha amapikipiki nimwe mumvo z'amasanganya akunze kuba mu mabarabara ishira hamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko ibice 20% by'amasanganya y'amapikipiki ava ku buruhe bimwe mu bimenyetso byerekana ubwo buruhe akaba ari nko kuribwa mu maso ububabare bwo mu mugongo ku gikanu no ku bitugu hamwe no kwisinzirira ko nk'uko bimenyeshwa n'igisata kijejwe umutekano wo mu ibarabara mu gihugu cy'Ubufaransa kenshi na kenshi ubwo buruhe butegwa no kutaronka akanya gakwiye ko kuruhuka ahandi naho burava kukugene amabarabara ameze ikirere naco nyene ni gisigara inyuma kuko igihe imvura iri kiragwa ugendesha igipikipiki aruha cane nkuko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bujejwe ugutwara abantu n'ibintu bwo mu gihugu ca Canada ugufungura nabi nako kuraba intandaro y'uburuhe bw'umurengera aha twovuga nk'iyukoresha ipikipiki adafungura ifungurwa zirimo ivya nkenerwa vy'umubiri nta sanganya ngaburo nanga nguvu hamwe na ndema mubiri nkuko bimenyeshwa n'igisata gipima indwara cyo muri Canada Dinacare ukutanywa amazi nayone irabimpfo y'uburuhe aha ni mu gihe umubiri ukenera amazi mu gihe uri kurakora cyane mu gihe utayaronse amazi arakama mu mubiri uri ku kazi agatangura kugoyagoya nkuko igisata Dinacare cyo muri Canada kibandanya kibimenyesha Uko muvyumva mu kiganiro cacukira cuno musi turabira hamwe ibijanye n'uburuhe bagendesha amapikipiki hamwe n'ingaruka ku magara yabo irije mwumva ni rya jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira
Thank you.
mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri komine na hangwa iri mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingaruka z'uburuhe kubagendesha amapikipiki ruganira na mugenzanje Haisa Viviane Inamahoro
kuko badafungura bigatuma bakwega ingwara nyinshi kwa ingwara zo kubura amaraso
cyane hajya mu ijoro hagiye uryamye urumva ko umugongo utameze neza no ku bitugu kesha ukameneka n'umutwe
uruhe burashobora gutuma asaza n'ihama bigatuma apfa n'ingoga
adafungura bikwiye arashaka kugwara ingwara y'igituntu
Halagere gihiyo warushe cyanka kuvyuka mu gatondo mu kuvyuka ukiganyira umugongo wa maguru bikanka yuko ushobora kuvyuka nka zasaho rubyuke
nkugendesha ipikipiki iya sanswe agenda n'umugera wa sida diabete biramutuma caremba cyane nyene agasinzika
abona nkaje nubatse iyo nakoze nkaruha shitse muhira shikangwa nk'umuntu nyene yaborewe kudashobora kukunda ko ndangura manga yabatse
abagendesha amapikipiki bo kwitaho imibiri yabo mu kugwanya uburuhe bw'umurengera aha ni nko kuruhurira umubiri inyuma y'amasaha abiri bariko barakora ikindi ni kudafata ibinyobwa vyambiye bari ku kazi nkuko igisata cha Canada cy'abashakashatsi bitaho ibijanye no gufungura INAF cyo mu gihugu cha Canada kibihanura abagendesha amapikipiki basabwa kandi kutayagendesha igihe bari ku miti ishobora kugira ingaruka ku bwonko bwabo ingaruka ni kudashobora kubandanya anyonga neza ipikipiki nk'uko bihanurwa n'igisata c'igihugu citaho amagara y'abantu n'ubushakashatsi mu buvuzi inserme cyo mu gihugu cy'ubufaransa kugira ngo twumve neza ibijanye n'uburuhe hamwe n'ingaruka zabwo magara abagendesha amapikipiki tega matwi inkuru mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro yadutohoreje mu makartie yo mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura
ugukora kuva igihe cy'isaha 12 z'igitondo gushika igihe cy'isaha 12 z'umugoroba kubagendesha amapikipiki bataruhuka kuratuma bagwaragurika bivuye ku buruhe ingwara zifatira mu mugongo mu mafigo no mu mahaha nizo zibabangamira Isa akorera ku gituro kiri ku isoko City Market batazira kwa Sioni avuga ko yagwaye umugongo akamara meza abiri mu bitaro bamuvoma amazi abandanya twiganira ko vyavuye kugukora cyane kuko yifuza kugura ipikipiki iwe bwegu muri rusangi abagendesha amapikipiki ntibakunze kuja kwivuza mu gihe batarembye Ahandi twashitse ni ku gituro c'amapikipiki yo ku isoko mu Kamenge abaho batwiganiye ku musonga w'uburuhe bama bawukoranya akazi Emabre Ntwaro Rusangi twamusanze ariko akora gwaye agiragura umuti umenyerewe kugabanya ububabare paracetamol canke ibuprofene kugira fufahaza ingwara uko kwivura ni intandaro yo kwama bagwaye marariri mu ngwara ibabangamira bivuye ku kudafata neza umuti Pacifique Ndikumana wo ku gituro cyo ku isoko ryo mu Kamenge atubwira uko bimugendera
Jehu nabaye nk'ikimuga kubera hageze igihe shobora gucoka nkabura nayo kugura n'ibinini by'uburuhe nkashobora kubura nayo kwivuza nkunaruka kugwara malaria nagiye ku kinine zijya z'intete nguru intete zibiri nizo nanyoye ariko urumva sinafashe na kire kire y'ibinini ni 5000 ya kinine none wowe icyo uyigura iki
Umutekano mukumaze igihe wibonekeza mu gisagara cha Bujumbura watumye abagendesha amapikipiki bafatigwa ingingo y'ukudashika hagati mu gisagara bigatuma haba imyidogo myinshi kuko bakorera mu kibanza gito vyongeye bakora umwanya munini ntibaronka amafaranga kwiye yo kwibeshaho ugereranije n'imbere yifatwa giyo ngingo aha ni mu gihe ipikipiki yakorera ko abantu babiri ku munsi ari navyo bita gutanga ipike Louis Habonimana yatwi twiganiye ku isaha zitandatu zagera amaze guca amafaranga angana ibihumbi 15 agaca ataha kuruhuka ariko muri kino gihe akorera mu kibanza gito avuga ko akora umunsi wose agatahana nk'ibihumbi 5 gusa iyi kaba intambamye nyamukuru yo gukora bataruhuka nkuko Elise niyo ngabo abitwiganira
kuva mu gitondo twiriwe ngaha nyene nta muntu araronka umukiri yangira murabona ukungene tungana ahinzarira twishe urabona nkoga mugenzanje aho yica yarindiriye ngo ndamuhe pike nawe sindi bumuhe kubera naje nabuze kubera byo sha biduteranya numu boss wanje
imfuzi va ku masanganya bera mu mabarabara arategwa hanini n'uburuhe bw'abagendesha amapikipiki umuhanuzi ajejwe kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi mu bushikiranganje bw'umutekano opepe impyankurikiye aremeza ko mu masanganya menshi abera mu mabarabara ava ku buruhe bw'abagendesha ayo mapikipiki ibintu vyunyugwa nuko abiyunguruza ku mapikipiki batitaho gusuzuma kw'ababunguruza barushe Divine Ndayishimiye ahora yiyunguruza ku ipikipiki avuga ko bigoye kubonesha amaso kiretse ubugira munguruze abimwibwiriye Shadrake Ntakirutimana akorera muri komine Ntahangwa ariyemerera ko uburuhe bagira mu kazi kabo bubatera impanuka
umuntu ukorera gisanga bivanye n'uburuhe rero gasanga twavunaguritse cyangwa gasanga ni winjiye mu muduga bakakugonga kubera yuko burushe
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2004 umwuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki utanguye mu Burundi amashirahamwe atandukanye y'abakora uwo mwuga yaravutse mu ntumbero yo gushigikirana naho biruko ntashirahamwe rirashobora kubashigikira mu bijanye no kwivuza nk'uko abagendesha amapikipiki babitwiganiye kubw'ivyo ubu barajuragirika ku buryo atavyizigiro bagifise kuri bene ayo mashirahamwe Jean Nahayo amaze imyaka 8 agendesha ipikipiki mu gisagara ca Bujumbura aratwiganira kuri uko kutavuzwa
kime ndigira mbona ishirahamwe yo mari gusa ico ligusaba nuko gusaba wewe ukarikwiriza ibyo bagusaba hari gihiriza rikubwira yuko wewe uzozura koteza amafaranga mu ishirahamwe ariko ayo mafaranga yaja hose ntibahereka
kukaba nkako Abubakar Minani arongoye Imotadeke aremeza ku ishirahamwe arongoye ritarashitsa ivyo ryasezeraniye abanywanyi baryo
kandi tubavuza nkuko vyatekanwa burya umugambi wo kuvuza abantu si umugambi woroshe ni ibintu bitegurwa hamwe bigashirwa mu ngiro n'umugambi dufise ariko wihuta
tumenyeshe ko urusansuma rwakozwe na rimwe mu mashirahamwe y'abagendesha amapikipiki Amotabu mu kwa gatanu mu mwaka w'2014 rwasanze mu gisagara ca Bujumbura abakora akazi ko kugendesha amapikipiki bagera ku 300,200
Amareta yo kwitaho ibikorwa byo mu mabarabara kugira abagendesha amapikipiki bakore borohewe akarorero ni nko gutunganya neza amabarabara mu gukinga uburuhe n'amasanganya nk'uko ishami rya ONU gitaha amagara abantu ku isi OMS ribihanura zongeye amareta yotunganya amasekeza yo guhimiriza ibijanye n'amategeko agenga uruja n'uruza go mu mabarabara amakuru dukura mu gihugu cha Kenya amenyesha ko ayigeze gukogwa mu 2013 yagabanije amasanganya amashirahamwe yigenga nayo yo shigikira amareta mu gutanga inyigisho ku bagendesha ivyuma inyigisho zatanzwe mu gihugu cy'u Faransa mu mwaka w'ihumbi 2011 n'ishirahamwe RCVR Ligue contre la violence routière byo muri ico gihugu zarafashije ko umutekano wo mu ibarabara wiyongera nk'uko amakuru dukura muri ico gihugu abivuga duha kanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago yagiraniye n'umuhanuzi akaba n'umuvugizi mu bushikiranganji bw'umutekano OPPE 1 Pierre Nkurikiye
OPPE 1 Pierre Nkurikiye ndabaramukije Nanje ndabaramukije.
Ni gute mwebwe mumenya uri kwatwara arushe?
Ivyo buruhe biragoye gupima. Ni naco gituma muri kiya gitabo camategeko atunganywa ivyo ruja n'uruza mu barabara. Nta tegeko rivuga ivyo vyuko umuntu aba yarushe ariko aranyonga imodoka cangwa ipikipiki. Ariko rero vyibonekeje neza bikoko ku umuntu yarushe muri ico gihe abajije umutekano baba bari ku barabara barafata ingingo bamfata kibanza bakamukura nko muri iyo barabara kugira ngo ntavaza gutera izindi ngorane z'umutekano muke.
Ivyo bimaze shika kwa bajejwe umutekano bababona bagaheza bakabafatira izo ngingo.
Yego, harya ziyanyamira mabizi bazikwibarabara jijejwe kuraba umutekano n'uruja n'uruza mu barabara. Baranaraba ukungena umuntu ariko aranyonga iyo modoka canke iyo pikipiki ariko arigenza mu barabara.
Mu bihugu biteye imbere bidategekanijwe yuko abagendesha amapikipiki uko amasaha 2 aheze bafata karuhuko. Mbeha ni wacu n'ukubereka iyo ntambwe itarashikwako.
Iko mu mategeko y'u Burundi bitandi satabihari mugabo ivyo biri muri bimwe tubabwira muri rusangi ko umuntu anyonga ikintu mwibarabara ategezwe kubikora ataborewe atarushe cyane.
Ingingo y'ukudashika mu gisagara hagati kubagendesha amapikipiki ntimubona ko iri mu bituma bakora bakaruha cyane kugira bashore kwibeshaho?
Iriya ngingo ni ingingo yafashwe n'abajeje intwaro. No kuvuga rero ingingo nkijya yifashwe irashobora gukugwaho. Bayifashe baraheza bakaraba bati mbega ingingo ko twayifashe na cyane cyane ko abayifatiwe koko yabagiriye ingaruka mbi. Ubu uko ivyo bintu byaje byatumye ifatwa bitakiriko biraba nta kuntu twayikura. Ndibaza neza yuko uko bimeze uno munsi n'ivyakomeza nibaza ko vuba bazasura bakabonana hamijyange ngo bakayikuraho.
Mbega nta kuntu mu gukinga umutekano mwufata ingingo zitavuna abagendesha amapikipiki byose bikagenda neza?
Turabona umutekano uno munsi ku munsi ku munsi uteruje imbere. Twibaza rero ko bizobandanya gutyo n'izo ngingo nkumbure zahohoteye abo bantu zigaheza zigakugwaho ubuzima bugaheza bugasubira kumera ubwo ko bwari bumeze.
OPP 1 Pierre Nkurikiye ndabashimiye.
Nanje ndabashimiye.
Haisa Liliane ina mahoro kura yo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza indirimbo itugira ko icutaramagara. Abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika. Kuri mikro muracari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingaruka z'uburuhe kubagendesha amapikipiki. Gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Muraka kanya muganga Anita Munyana arinjiye muri studio. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa siguro muhawe n'umutumire wacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbega muganga ko mfungura rimwe ku munsi keshi ingorane nzohura nayo mu buzima ni yahe ko nyonga ipikipiki?
Ufungiye rimwe murumva ko haragira igihe ukumva yuko ucotse n'iyo pikipiki ushobwira ibizunguzungu ugatemba hasi cyangwa ugasanga ntiwitwararitse ivyo uri kurakora mu ibarabara ugasanga uratumye haba isanganya.
Mbaza ndakwishura.
Kubera iki umuntu arushe cyane ariko kazi ka misi yose ushomenga akazi ariko arakora agakorana ishavu ryinshi?
Biva n'umuntu kuko hari abantu baruha bakaca ahubwo bahora bagatekana bakaca barondana n'ubwo kuyegeka, n'abandi usanga kuko harimo n'ikintu yiriwe ku munsi murumva yuko ararushe nanoneho usanga ataronse n'icafungura canke yahuye n'ibindi bitandukanye ishavu rikaca rivyuka.
Gwaruka Afrika n'ubunyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga kubereke iyo warushe mu gatondo hageze kubyuka amaje amasaha kubyuka uzawumva atankoko rufise kumbo mubiri wose ukamenga wavunaguritse
Nugutahura yuko umubiri wacu ukeneye hagati y'amasaha 8 canke 9 y'ukuruhuka mu ijoro kugira ngatondo we waronse ingufu zibereye kugira akazi ugatunganye neza rero ukaba urushe cyane hamukabyama amasaha 3-4 mu gatondo uvyo kumengo uracarushe wosura no mu gitanda kugira uruhuke neza
mbaza ndakwishura
umuntu agwe ntandara arashokora akazi ko utwari pikipiki
Ni vyiza yuko aba yaragiye kuyivuza kandi ari ku miti kandi niyo miti akayifata neza araheza rero akayaga n'umuganga wiwe kuri ivyo akora niwe duheza akamuha uruhusha ry'uko subira kurangura ico gikorwa nk'ico ariko bitagenza uko akaba ari umuntu ativuza kandi afize nyifata tabereye n'ukuri no hanura yuko atogera aja kwipikipiki kuko azo ari kari kwegera kandi agakwegera n'abantu bose ari mu barabara
Kiganiro nikira cyitwa ya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Mbega nyakubahwa muganga nko mugihe ugendesha ipikipiki iyo bishitse akagira isanganya yambaye ijyakazi agakubita umutwe hasi kandi ntakomereke iyo bishitse akabona ntiyakomeretse ntaje kwa muganga burya muri kazoza kiwe ntangorane bizoheza ngo bimutere
muri uko gukubita umutwe hasi arashobogenda buhoro buhoro agenda arinonona ibice bigize ubwonko hama akavyuka indi ngwara ikomeye muri byo byo gukubita umutwe hasi kuko burya ijyakazi ubwa mbere nibyo igenewe gukingira umutwe ariko ni nkuko kuza aho kubita hasi bishobora cyukuri kumwononera amagara yiwe
mbaza ndakwishura
urumva muganga hari gihe uriko uranyonga keshi kumva ubabara nko mu mugongo wokora iki kugira ngo ivyo ntibikubeko
nukuraba iyo pikipiki ukuntu wicara ukuntu wikoresha ko araba abandi uzubonye bageze muri ya mabuye buye bagenda biruka kandi murumva yuko ikigendera cikaceka umugongo nico cambereza kusinzikara rero nugutahura yuko mu gutwara imoto bisaba ubwitonzi bigasaba nubwenge kugira ukingire amagara yawe ukingire namagara yuwo uri kuratwara
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo inshuti n'amagara Jambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye yatanguye turamutsa natwe turamuramukije akabandanya bazati mbega ingora y'umushishito bita estoma mu gifaransa itegwa niki abaza kandi ko ikira muganga Anita Munyana twishurire uno munywanyi
haribonekeza ingora z'umushishito zitandukanye hariho ico bita ibise no kuvuga handi ugira ibikomere umushishito hariho ico bita gastrite bimeregwa nabi kwera umuntu anwa inzoga zirengeje canke bigategwa n'itabi ikindi kintu rero kugenda kwibonekeza ni kansere umushishito umushishito burya wononekara kuko ibintu dufungura umuntu ganga yakwakiriye ntihamenya umuti yo guha iyo hageze ku ngora ya kansere bigora na kuyivura kuko umushishito baba bamaze kononekara akanata kintu gishobora kuyihindura
Amagara turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zimufashije nkuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka